Ini Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mu duteza amatwi. Kuri mikro muri kumwe na Ange Fidenio Ngabo
na Thomas Kamilindi. Mwiriwe neza se na makuru mushobora no gukurikira kuri Facebook Live. Ni ukuvuga rero igihe turimo tuyabagezaho ingingo z'ingenzi abanyarwanda batanu bakekwaho gushaka kwivanga mu rubanza rwa Ngirabatware Augustin barafashwe.
Icyo twasabwe amaperereza bari barimo no gufatanya busanzwe mu maperereza twabafashe kugira ngo abantu babe batabwa muri yombi, ariko dosiye yabo nyirizina ifitwe na MICT niyo yabahadetaye.
Uyu ni Faustin Nkusi, umuvugizi w'ubushinjacyaha bw'u Rwanda.
Chamake makuru yeje no hino tugira tubashikirize mu kanya. Abasirikare 10 bo mu gihugu cya Sudani yo mu manuko bagiwe n'icyaha cyo gufata abakenyezi n'abafasoni ku nguvu n'ubwicanyi byakozwe mu gitero ku ihoteli Tana Hotel ku murwa mukuru Juba mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu.
Abakuru b'ibihugu bakoza ko ibihugu bya Korea zombi bazahurira i Pyongyang kuva kuri 18 kugera kuri 20 muri uku kwezi.
Ethiopia yasubiye kugurura ambasade yayo mu gihugu cya Eritrea. Imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri yari yatosekaye bikomeye mu kiringo cy'imyaka 20. Amakuru hamwe n'ayandi tubafitiye turagaruka ku mukanya gato y'imugume ku maradiyo yayo. Ito ni dole ya makuru ya hijano hino tubafitiye. Duherenga muri Amerika abategetsi bakomeye muri leta ya President Donald Trump bariko bavuga ko ataruhara abafise mu rwandiko nyenerwo atatangajwe rwasohotse mu kinyamakuru cyo muri America New York Times. Ubwo rwandiko runebagura ubuyobozi bwa President Trump mu kuvuga ko buteye agahinda. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa America Mike Pompeo mu rugendo arimwe mu Buhindi yavuze ko ubwo rwandiko rubabaje, avuga ko twigoro tw'ibinyamakuru twugeramira leta ya President Trump ari ibintu biteye agahinda. Ibiro by'icegera cha President Mike Pence bitangaza ko birengeye inyifato nk'iyo. Umuyobozi w'iperereza ry'igihugu Dan Coats yasohoye itangazo rivuga ko urukurukuru rw'uko ariwe yoba yasohoye urwandiko mu kinyamakuru New York Times canke icegera ciwe ari ibinyoma. Abandi bahakanye ko bafise uruhara muri urwo rwandiko n'umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi Jim Mattis na ambasaderi wa Amerika mu ishirahamwe mpuzamakungu Nikki Haley hamwe n'umushikiranganji ajejwe ikigega Steve Mnuchin. Ikinyamakuru New York Times gitangaza ko inyarwo rwandiko ari umutegetsi akomeye muri leta. Icyo kinyamakuru kivuga ko akazi kiwe kogeramigwa hamwe izina ryiwe ryomenyekana. Uwo mutegetsi avuga ko amabanga ya Trump y'umukuru w'igihugu n'ibiro vyiwe Maison Blanche birangwa n'akajagari.
Umuyobozi w'ikirenga wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un yatangaje ko azaba yarangije gusenya intwaro za kirimbuzi atunze mu mpera za manda ya Perezida Donald Trump mu kwezi kwa mbere 2021. Ni umujyanama mu by'umutekano wa Perezida wa Korea y'Epfo Chung Eun-young wabitangaje uyu munsi i Seoul avuye mu ruzinduko i Pyongyang. Ati niko Kim Jong-un yambwiye, avuga kandi ko agifitiye icyizere Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku rubuga rwe rwa Twitter, Perezida Trump yahise ashimira cyane Kim Jong-un, yongeraho ko bazafatanya mu mirimo yo gusenya ziriya ntwaro. Ibiganiro hagati y'ibihugu byombi kuri iki kibazo byahagaze mu kwezi gushize, ubwo Perezida Trump yabuzaga Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Mike Pompeo gusubira i Pyongyang kubikomeza. Chung yavuze kandi ko Kim Jong-un azakira Perezida wa Korea y'Epfo Moon Jae-in i Pyongyang kuva ku itariki ya 18 kugera ku ya 20 muri uku kwezi. Yasobanuye ko abakuru b'ibihugu bya Korea zombi bazibanda cyane cyane ku kibazo cyo gusenya intwaro kirimbuzi za Korea Ruguru. Bizaba bibaye ubwa gatatu bahuye muri uyu mwaka.
Mubananya kumviriza amakuru yo hirya no hino tubafitiye muri aka kanya tuze muri Afrika. Aha igihugu cya Ethiopia cyasubiye kugurura ambasade yacu mu gihugu cya Eritrea. N'indi ntambwe ku byerekeye imigenderanire itera imera neza kurushiriza hagati y'ibyo bihugu bibiri yari yatosekaye bikomeye mu kiringo cy'imyaka 20. umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed yasubiye kugurura ambasade y'igihugu ciwe ku mugwa mukuru wa Eritrea Asmara mu birori vyamaze igihe gitoyi na president Isaias Afwerki. Bitegekanijwe ko abo bategetsi babiri bagiranirana ibiganiro bari hamwe na president wa Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed mu mpera z'umunsi. Imigenderanire hagati y'abategetsi b'ibihugu vyo mu karere ko mu ihembe rya Afrika yarasubiye kumera neza kuva umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed atangaje mu kwezi kwa gatandatu kw'igihugu ciwe kizwa kubahiriza amasezerano yahagarikiwe n'ishyirahamwe ONU yatewe kwiga ikumu mu mwaka w'ibihumbi bibiri. Amasezerano yarangije ingwano ku rubibe Ethiopia na Eritrea bihana yahitanye abantu bagera ku bihumbi mirongo irindwi. Ibyo vyatumye umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed na president wa Eritrea Isaias Afwerki batera igikumu icese ku masezerano y'amahoro mu kwezi guheze. Amasezerano yarangije icese intambara yamaze igihe kirekire hagati y'ibyo bihugu bibiri kurusha mu bindi bice byo muri Afrika.
Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping yemereye ibihugu bimwe na bimwe bya Afrika kubikuriraho imyenda bifitiye nyine Ubushinwa. Yabitangarije mu nama yahuje Afrika y'Ubushinwa i Beijing. Afrika nyine n'Ubushinwa bakuru b'ibihugu bari bateraniye i Beijing. Jude Moore wigeze kuba ministri w'ibikorwa remezo muri Liberia yasobanurije ijwi rya Amerika ku mwenda rusange wose wa Afrika ugera ku madolari miliyari ibihumbi bitandatu, ni ukuvuga trillion mu cyongereza esheshatu. Amenshi Afrika yayagurijwe na banki y'isi yose, ikigega mpuzamahanga cy'imari n'umuryango w'ibihugu witwa Club de Paris. Umwenda Afrika ifitiye Ubushinwa nk'uko Moore yabisobanuye ntarenze 2% y'uriya mwenda wose rusange wa Afrika. Umuntu rero agereranije ni ukuvuga ko Ubushinwa bwagurije ibihugu bya Afrika amadolari agera kuri miliyari 120. Kuri Jude Moore biragoye kumenya inyungu ibihugu bya Afrika bizakura muri ariya masezerano ya President Xi Jinping kubera ko bitaramenyekana neza niba Ubushinwa buzapfa guhanagura iriya myenda gusa kuyikuraho bwo nta bindi busabye.
Tukivuga ku vyerekeye Afrika, basirikare 10 bo mu gihugu cha Sudani yo mu manuko bagiwe n'icyaha cyo gufata abakenyezi n'abafasoni ku nguvu n'ubwicanyi vyakozwe igihe habi gitero ku hoteli Terrain Hotel ku mugwa mukuru Juba aheze imyaka ibiri. Umenyesha makuru ya korera ku mugwa mukuru Juba yarishwe, abakozi batanu b'abanyamahanga bakorera amashirahamwe y'abagira neza barafatwa ku nguvu ikivunga igihe umugwi w'abasirikare bari hagati ya 50% binjira muri iyo hoteli ku mugwa mukuru Juba mu kwezi kw'indwi mu mwaka w'2016. Vyatangajwe n'umuyobozi w'iyo hoteli. Umugiraneza w'umunyamerika nawe nyene yararashwe arakomereka muri icyo gitero cagizwe ku hoteli Terrain Hotel. Umucamanza wa sentare ya gisirikare iciriye abo basirikare umunyororo uri hagati y'imyaka indwi n'ubuzima bwabo bwose uno musi wa kane. Yategetse kandi leta kuriha amadolari 400,000 umwe umwe wese mu bakenyezi n'abafasoni bafashwe ku nguvu, hamwe no kuriha banye ni hoteli amafaranga arenga miliyoni 2 z'amadolari. Abasinzikajwe n'igitero cyagizwe ku hoteli Terrain Hotel mu mwaka wa 2016 batangaza ko bahamagaye inteko zijeje gucungira umutekano zishyira hamwe ONU zari hafi yaho kugira zibatabare. Guyamara nta n'umwe yitavye ako kamo.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mujye kuri Facebook VOA Radio yacu naho mukurikire aya makuru turimo tubagezaho. Turi kandi no ku mirongo migufi metero 19 na metero 22.
Makuru iyo mu biyaga binini tuyahere mu Burundi, aho uno musi wa kane intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu mu Burundi Michel Kafando yabonanye n'abarongoye imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi Bujumbura. Raymond Zimana adufite ibindi kuri iyi nkuru.
Nk'uko byemezwa na bamwe mu banyamigambwe babonanye n'iyo ntumwa idasanzwe iri mu Burundi Michel Kafando, baganiriye ku kuntu ibintu byifashe mu gihugu ku bijanye no kurondera amahoro, eka mbere n'ivyo kugwa kugira amatora yo mu mwaka wa 2020 agende neza. Mu begereye ubutegetsi bemeza ko ibintu byifashe neza, bavuga ko babwiye iyo ntumwa idasanzwe ko ivyihutirwa ari ugutegura amatora, baca basaba ko Kafando yofasha kugira abanyepolitike bahunze batahuke. Felicien du Burundi arongo ihuriro ry'imigambwe mu Burundi
bwe yuko duherutse gusinya urupapuro rw'inzira rugana ku matora ya 2020 kandi ubwo urupapuro rw'inzira rwisunze ibiganiro bitandukanye byagiye birabera i Tanzania na Chanchan ibyaheruka kubera ingurudo turamubwira kandi yuko abanyepolitike bari hanze bipfuza gushira mu ngiro ubwo urupapuro rw'inzira ko bahawe ikaze batayi Burundi batavyipfuza nabo ko uburenganzira bwabo tuzobandanya twebwe inzira yo gutegura iki amatora
iyo migambwe icuditse n'uri ku butegetsi hari byo yasavye Michel Kafando ndewo Burundi agaruka kuvyegeranya vy'amashirahamwe mwamwe hamwe n'imfashanyo z'amakungu kugihugu cyo Burundi
hari ama raporo y'ibinyoma n'acacana janye na gateka kanzi na muntu yamariko yandiko titurabusavye bijya bintu ati mwebwe nyine muvyikurikiranire ati ubushize wowe nyine bavuze yuko Burundi buri ko buratera imbere ati none ayo maraporo yoguma yandikwa bigenze gute twamusabye yuko intererano bijya bihugu bigize ishyiraha mu bumwe bwa Buraya bo babifuza guha Burundi mu kuzitanga zibaranyo zirimo inzitizi conditionnalité te koko nacu zomarira Burundi
ku ruhande rw'abatavuga rumwe na leta bobo bemeje ko ibintu bitifashe neza kuko leta ikoresha ingufu mu gutegura amatora yaba yabaye canka yimirije kuba Leonsi yongenda kumana n'icegera curongo yesa abanyafrodebu ari mu babonanye niyo numwa.
Leta y'u Burundi kuva mu mwaka w'2015 kuba yigisha yuko amatora ateguwe nabi agatunganywa nabi yamatera intambara mu gihugu. Niri bariko baragira ngo bategura ayo matora bagamba amasezerano y'iyaru bakazana ibwirwa shingiro icyo matora yakabatora kamara mpaka ku ngugu bagashyiraho icyo bita urupapuro rw'inzira ku ngugu bagashyiraho umugwi ngo utera tegukato banya ku ngufu ibyabindi bari bagize iminsi babasikurira ngo byanye biranga amatora mu Burundi byo byimirije sibumva rero ko imbere ayihabi
abo batavuga rumwe na leta ari byo basabye Kafando kugira abone ku muti ku ngorane ziri mu gihugu cy'u Burundi ngenda kumana yemeza ko hamwe amasezerano y'arusha yo futwa Burundi igihugu cyo bakigiye mu byago
ngende dushikirire umunyamabanga mukuru wa ONU umubwire yuko ya masezerano y'arusha yari gushikana abarundi ahantu babana neza yazimanganije ubwira uti n'umugambi wa mahoro ari gufasha abarundi ubwiye guhera kacu gushitse ko ubwire ubufasha w'umuhuzi kuko ni bari ko barakora n'umuhuzi ubwo ni bihugu byagize muri aka karere biko birakora kwenge bitadushimishije kuko biraboneka ko ataho bizodushikana udusabire umunyamabanga mukuru bishano uta makungu uni asabe nama nguru ijo umutekano ku isi ikoranya abo bantu bose berwa no guhagararira amasezerano y'Arusha haboneke mu mutwe cyo cyo Burundi amazi atari ngo
inumi dasanzwe umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni ku Burundi Michel Kafando akaba ari kwabonana n'abatandukanye begwa n'ibibazo biri mu gihugu cy'u Burundi inyuma yaho iyo migwi ibonaniye n'intumwa z'umufasha mu matati y'u Burundi kugira barabire hamwe ingene botunganya ibiganiro ibiganiro leta ivuga ko ari vya nyuma izo kwitaba bizoba bibereye hanze y'igihugu cy'u Burundi ibujumbura Remonzi Imana ijwi rya Amerika
urakoze ramakuru yo nguru mu Burundi kandi umukuru w'ikirindiro cy'igipolisi muri zone Kivumu komine Mugambi ntara ya Bururi yarishwe arashwe mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu rishira no munsi wa kane amakuru ava mu babibonye amenyesha ko barashwe n'abasirikare mugenzi wacu Fidelite Ishatsa dufite ibindi kuri inkuru
umutekano warahungabanye mu gacimbiri gashishima ku mutumba Kivumu abantu bari bateramiye kuri wa gatatu mu ijoro mu mabare yaho bita ku isanganiro niho batwiganiye kugene abo bapolisi barashwe nk'uko babivuga imbere y'uko uyu mupolisi yicwa habanje kuza muri ubwo bubare abantu bitwaje ibigwanisho bavuga ko abasirikare b'igihugu hari nk'igihe cy'isaha zitatu z'ijoro zirenga
abo bantu bace bashi turi mu kabare babwira abantu bari hanze hasi mwese turaje hasi shavuga ngo twebwe ngo umutekano ngo turabasirikare twebwe turondera ngo babamenje mubitse muri mwebwe
abo bantu nabo bari bavuze yuko abasirikare b'igihugu ababonye bavuga yuko atanu umwe ari yambaye umwambaro wa gisirikare aya makuru nyene yemeza ko bari baherekejwe n'ababereka abo bari baje gufata
igiti giri ntitwakibona neza mugabe bari bambaye civile bose kandi bose bafise inkoho bakaba bari kumwe rero n'abandi bahungu babiri bo kumukara tuzi bari mu mbonera kure ngo nibo bari baje kwerekana amazina ane
baca baratubaza amazina ngo buranga muntu mwese turagutanga batubaza amazina batubaza amazina baca babaza ngo uwitwa chef n'uyu aca yivuga yari ngaho ni mu kafe amwanga ngaho ku isanganiro nyene acha rivuga ngo zani kamba barondira kamba bacha baramubaho cabaza ngo witwa niyo kindi ari he ati ntawe uri ngaho ngo witwa havuga ngo ari he ati ntawe uri ngaho batora wawo ndi chef babo bacha baramutwara twe acasigara umuntu yambaye civile afise inkoho nyene muri abo bantu atucungire ku muryango. Ivyo bagiye kumubaza ntaho bize.
Nta kintu na kimwe cibwe kuri ayo mabare, kandi n'abari bateramiye bamenyesha yuko atanu umwe yigeze aribwa urwara, kiretse uyo ariko yarondegwa yaboshwe. Hagati y'ikirindiro cha polisi cyo muri zone ya Kivumu kiri kuri metero y'umunsi ya bitanu. Uyu mupolisi Hakizimana Reimo akirongoye yatabajwe na bamwe banyagihugu batewe. We na bagenzi we batatu baca bihutira kuza gutabara niho guca baraswa, nk'uko amakuru yayibonye abandanya kubivuga.
Uwo mutoposta bahashitse babagabo bari badutangiriye bati turabonye umuntu afite inkonga ngo murase ngo murase, twumva icyo wirivutse ruti je ni umushefu do posta w'Ikivumu, umushefu do posta ngo wahenga muri Jemi ko Jemire ni iki, bati murase. Niho amasasu yaguma avuka. Uwo muhungu wimbonera kure yo yitwa Peti nkumva yahagaze avuga ati ngo murase ko singo yirabishije ngo subizamwe, uko avuga ati subizamwe uvise nko akubi kubitsamwe ngo cyangwa ngo ntuzi cyakuzanye kubita amasasa avuga
yajyanye hasa ariko araboroga zambonera kure dushaje babwira ngo mwegere mu murase n'ukumuhohosha baramuhohosheje ntakumbi hari natari guhera.
Bamaze kubona ko bishimo police bace batelefona abanyagiye kugubumva
uwo musirikare ambari we yabarongoye mu gutelefona ya telefone yavuga ngo twe twamurashe guko twamaje izina ngo avuga ngo ugene niyo ndi bavuga ko ativuze izina neza na neza wariwe kugira se nabikura ku ikosa mba niyo ndiko rero ni iryo zina cyo bagiriza ko ari umugwanya rondego buri cyo gituma bashira murasa.
Aya makuru dushikirije aremezwa n'umukuru w'umutumba Kivumu Ntaguzwa Boniface aho yatubwiye ko nawe nyene arivyo yabwiwe umatohoza yagize muri iryo joro. Uwo mukuru w'umutumba yavuze ko yaciye atabaza urongo y'ipolisi muri komine ya Mugamba.
Jewe na telefone mu ijoro ibintu biriko biraba ga telefone na commissaire communal ndubugeza biriko buratukanga aha kwisanganiro cyewe nanje ndi muhira yaciye aza gutabara acazana n'imodoka yo muri hotel niyo yacigwara nabo bantu kwa Muganga.
Iyo modoka yacigende itwaye abo basirikare umupolisi yakomereke muri ayo masasu hamwe n'ikiziga cyo mukuru w'ikirindiro kongera agenda hajanywe n'uyo musore yarasanzwe ari mu mazina y'abari ko barironderwa. Umuvugizi w'ubushiranga bw'umutekano mu Burundi Pierre Nkurikiye yemeje ko abapolisi barashwe n'abasirikare, yongera amenyesha yuko urongo y'igipolisi mu ntara ya Bururi n'utwara akarere ka gisirikare ko mu manuko bari ko bagira amatohoza uzokwagirwa n'icyaha akazohanwa hisunzwe amategeko. Mu gisirikare ho umuvugizi wacu Colonel Floribert ke ariyemeza avuga yuko abasirikare kumwe n'imbonera kure, ati abasirikare ntibigira bakora n'imbonera kure, nta bindi yongeye ko atari kurindira ikizova amatohoza ariko arakogwa. Muri commune Mugamba zone Kivumu Fidelite Shatse ijuru rya Amerika.
Shuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo nakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ijwi rya Amerika ni no kuri Facebook VOA radio yacu. Naho ni mugeho nyine mukomeze mukurikire aya makuru turimo tubagezaho. Ejo kuwa gatatu Leta y'u Rwanda yahaye impunzi z'Abarundi ziri mu nkambi ya Mahama amashuri n'ibibuga byo gukiniramo byubatse ku buryo bwa kijyambere. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru yakurikiye iki gikorwa.
Abo nabana bo mu ikambi y'impunzi z'Abarundi imahama bafite imyaka iri hagati y'itatu n'itandatu bariko baririmbira ubushikiranganje bujejwe gutahukana impunzi n'ibiza mu Rwanda hamwe n'amashami mpuzamakungu abajejwe kuko babahaye amasomero mashasha akomeye yo kwigiramwo. Geoffrey Ngiruwonsaba Kayonde atwara ishyirahamwe mpuzamakungu ADRA mu Rwanda byitaho indero imahama aratubwira amashure yubatswe ingenangana.
Abanyeshuri bagomba kuba bari muri ECD hose muri iyi nkambi ni 5211. Ubu ngubu ibi byumba byubatswe bitandatu mwabonye hariya n'ibi bibiri twafashijwe na Leta. Ambasade y'Ubuyapani yakira abana 880. Bivuze ko hasigaye 4331. bakigira muri za shitting za plastic. Icyifuzo nuko bose babona ibyumba nk'ibi ngibi.
Naho abana basigaye bigira mu mahema bakiri benshi, abarimo bobo barashema ko hari gice kimwe kironsaho cigira batazovigwa n'imvura. Yamara barafise n'ibindi basaba kugira ngo barangure akazi kabo neza.
Tubaza biratugora nyine, turakenera nk'amahugurwa ku rurimi rw'ikinyarwanda cyane cyane.
Twebwe n'ukuvuga agahembo turonka duhemba utuntu dukeya duke nyene dutafashe amajana atatu mu gitondo n'amajana atatu mugoroba na mahera makeye. Ubwo nyene twasaba ko ahubwo hari icyo mwodufasha kuko ibikorwa dukora birarenze. Turakora gusa tunezerwa ko dukora ibikorwa biteza imbere igihugu.
Iruhande y'amashure barashikirijwe kandi n'ibibuga by'umupira w'amaguru hame n'ahandi ho gukinira. Zimwe mu mpunzi cyane cyane abakenyezi bavuga ko iyo ngabire izotuma urwaruka rudasubira guta umwanya mu biyobyabwenge.
Abana bahora biyerereza, abana ugasanga bagiye inyuma y'inkambi, abana bamwe bamwe ugasanga handutseho n'ingeso mbi zo kwiba. Ariko ubu ko baronse aho bazaza barakinira, turumva ko ari nyinshi kuri twebwe.
Userukira impunzi Pasteur Jean Bosco kwibishatse arashima iyo ngabire bahawe.
Ni igikorwa cyiza dushima kuko abana bazoronka ahantu bashobora kuba bari hamwe bahurira bagaterama bagakina mbega mu rungano rwabo uko bangana kose. Mu bana dufise ntibihagije, ariko turashima kuvyo turiko turaronka. Kumbure n'ibindi bizoze. Nubundi tugira dusaba ubuvugizi kugira ngo nkuko byabereye muri mahama ya kabiri n'amahama ya mbere bose urakatugira gucyo n'amahama ya gatatu mbega ahantu hose.
Umushikiranganje aje ryo gutahukana impunzi no gukinga ibiza mu Rwanda, umufasoni Jean d'Arc de Bonheur avuga ko abana bose babwirizwa guhabwa ibikwiye kugira ngo bakure neza naho boba ari impunzi. Yemeza ko umugambi ubandanya gushika amashuri yubatswe mu mahema akuweho.
Abana babo babona ahantu bisanzurira, bakabona aho bidagadurira, bakabona aho barererwa neza, bagatangira nabo kwitabwaho nk'uko mubizi mu Rwanda dufite gahunda ya irerero ry'abana guhera ku myaka ibiri kugera kuri itandatu. Bityo rero no mu mpunzi tuhashyira iyo gahunda kugira ngo nabo babe bakura neza, kuko nabo n'abana b'isi n'abantu n'ikiremwa muntu tugomba kwitaho mu by'ukuri. Kugeza ubu murabona hari aho bubatse ibyumba by'irerero ry'abana bato, ibyumba bigera ku 8, ariko hari naho kwidagadurira, hari imikino itandukanye, bikaba rero byaratwaye amafaranga agera kuri miliyoni 250 z'amanyarwanda. Mwabyumvise ko ari gahunda ikomeza, UNICEF mwumvise ko ifitiye proje yo gukomeza kubaka, ntabwo bihagarariye ahangaha.
Ikambi y'impunzi y'imahama iri mu buseruko bw'u Rwanda irimo impunzi z'abarundi zirenga gato 158, igice kinini cyabo kigizwe n'abana bafise imyaka yo kwiga hamwe n'abakiri bato. Pierre Claver Niyonkuru, imahama ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Ubutabera bw'u Rwanda bubisabwe na MICT, ruriya rwego rwasigaranye imirimo y'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwa Arusha, bwataye muri yombi Abanyarwanda batanu bakekwaho gushaka kwivanga mu rubanza rwa Ngirabatware Augustin. Umuvugizi w'ubushinjacyaha bw'u Rwanda Nkusi Foster yabwiye Ijwi rya Amerika ko mu minsi ya vuba bazajya kuburanishirizwa Arusha na MICT. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagiruwubusa.
Itangazo ry'urwego MICT rwasigaranye imirimo y'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha yarusha muri Tanzania ICTR yagiye habonera ravuga ko uru rwego rwemeje ku butegetsi bw'u Rwanda bwashyize mu bikorwa ubusabe bwarwo bwo guta muri yombi Abanyarwanda batanu bashinjwa kubangamira ibyemezo by'urwego MICT mu rubanza rwa Bwana Augustin Ngirabatware. Abatawe muri yombi ni Bwana Maximilien Turinabo, Anselme Nzabonimpa, Jean de Dieu Ndagijimana, Marie Rose Fatima na Dick Prudence Munyeshuri. Bwana Faustin Nkusu, umuvugizi w'urwego rw'ubushinjacyaha mu Rwanda mu kiganiro cyihariye Ijwi rya Amerika, yemeje iby'aya makuru. Yavuze ko Abanyarwanda batawe muri yombi ku itariki 3 z'uku kwezi kwa 9. Bwana Nkusu ariko yirinze kugira byinshi atangaza ku byo bashinjwa kuko ngo dosiye yabo ifitwe n'ibiro bya MICT.
Ngirango wenda icyo navuga ntabwo ndubugiye mu byo bashinjwa, kuko nibyo twasabye n'urukiko mpuzamahanga kugira ngo tubafashe mu iperereza bafite, wenda kujyanye n'ibyo bashinjwa mu bibazo bw'urukiko cyangwa se umubwiriza wabo cyangwa se umushinjacyaha mukuru wa MICT. Icyo twasabwe mu maperereza bari barimo n'ubufatanye busanzwe mu maperereza twabafashe kugira ngo abantu babe batabwa mu yombi ariko dosiye yabo nyirizina ifitwe na MICT niyo yabaha detaye z'ibyo barimo.
Kugeza ubu ngubu bari he?
Bari mu Rwanda hateganywa ko bajyanwa mu rukiko rwa Rusaka.
Ntabwo mwari mwamenya igihe bashobora kugenda?
Ni vuba kuko biro birakorwa kandi bizihuta.
Abo bari basanzwe ari bantu ki mu Rwanda?
Bo harimo bamwe abanyamategeko harimo n'abandi bakora akazi kabo gasanzwe ariko bose mu by'ukuri n'abanyarwanda nk'uko bivuze.
Hari amasano bafitanye na ngira batware?
Okay, izo detail wenda ntabwo ndi buzigemo cyane kuko wenda nabonye kujya mu Rwanda nyirizina kuko dufite inshingano yo gufasha urukiko mpuzamahanga ndetse natwe n'ibihugu bindi byose bifite inshingano yo kubafasha.
Bwana Nkusara akomeza avuga ko ibyabaye ku rubanza rwa ngira batware bitari ku nshuro ya mbere bibaye muri izi manza z'abakurikiranyweho ibyaha bya jenoside mu 1994.
Hari urubanza rwigeze kubaho hagati ngira ngo 2023 cyangwa 2027 mu rubanza rwa Kamuhanda rwabayeho nabwo icyo gihe hari abanyarwanda babiri bafashwe kandi bashyikirizwa urukiko ndetse banakurikiranwa ku buryo bahawe n'ibihano. Icyo gihe hari mu rubanza rwa Kamuhanda harimo umutangabuhamya wahawe izina rya GAA ndetse n'undi munyamategeko nanone wakoraga mu rukiko witwaga Mushogoza. Abo rero bagize gushyikirizwa urukiko icyo gihe ndetse banaburanye bityo cyo gufata n'ibihano ngira ngo si ubwa mbere n'ibintu bisanzwe mu bufatanye bwacu nabo bumva ari.
Bwana Augustin Ngira Batware yabayeho Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi mu Rwanda hagati y'ukwezi kwa karindwi 1994 n'ukwezi kwa kane 1994 afungiwe yarusha ku bw'ibyaha bya jenoside yahamijwe mu 2012 akatirwa imyaka 30 y'igifungo. Mu minsi iri imbere nibwo bwanangira batware byari byitezwe ko azagezwe imbere y'urukiko ariko MICT iravuga ko haje kuboneka amakuru ko hari abantu bashatse kwivanga mu byemezo by'inkiko mu mugambi wo gushaka kugena ibizavamo. MICT iravuga ko abanyarwanda batanu batawe muri yombi bose bagomba koherezwa yarusha ku cyicaro cy'urwo rwego kandi ko ari naho bagomba kuzaburanishirizwa. Impapuro zibata muri yombi zemejwe n'umucamanza ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 8 2018 bisabwe n'ubushinjacyaha bwa Arusha. Barashinjwa kubangamira imirimo y'urukiko no kubishishikariza abandi, kurenga ku myanzuro y'urukiko no kubangamira imikorere y'ubutabera mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda ya Arusha ICTR n'urwego rwasigaranye imirimo yarwo MICT. Ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 12 2012 nibwo Ngira Batware yakatiwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha gufunga imyaka 35 nyuma yo kumuhamya uruhare muri jenoside. Uregwa yarajuriye maze MICT ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 12 2014 rumugabanyiriza igifungo rugishyira ku myaka 30. Nyuma nanone mu kwezi kwa gatandatu 2017 mu bubasha bwarwo MICT rwemeje ko Ngira Batware yasubirisha mu rubanza rwe. Birakekwa ko intego y'abanyarwanda batawe muri yombi yarigambiriye guhinduza icyemezo cya ICTR ku rubanza rwa Ngira Batware nk'uko cyanashimangiwe mu buzure n'urwego rwasigaranye imirimo y'uru rukiko. Umushinjacyaha mukuru wa MICT bwana Serge Brametsi yashimye ubutegetsi bw'u Rwanda ku bufatanye mu mikoranire yo guta muri yombi abakekwaho ibyaha, avuga ko ibirakuriye bizakomeza kurwanya abantu bose bagerageza kubangamira abatangabuhamya n'ibyemezo by'urukiko bijyanye n'inshingano ziteganywa na kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano. Bwana Augustin Ngira Batware yatawe muri yombi mu Budage mu kwezi kwa 9 2007 yoherezwa mu rukiko rwa Arusha mu mpera za 2009. Biteganijwe ku rubanza rwe ruzatangira gusubirwamo mu ngingo zose kuva ku itariki ya 24 z'uku kwezi kwa 9. Uru ni rwo rubanza rwa mbere mu za jenoside kuvura urukiko rwajyaho rugiye kongera kuburanishwa mu mizi. Akabayirusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Kanya gatoyi turasezerana mu biganiro twa tubafitiye kuri isaha yamara imbere yaho. Reka dusubire tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije. Abategetsi bakomeye ba leta ya perezida wa Amerika Donald Trump bariko bavuga ko ataruhara bafise mu rwandiko nyenerwo atatangajwe rwasohotse mu kinyamakuru cyo muri Amerika New York Times. Ubwo rwandiko runebagura ubuyobozi bwa perezida Trump mu kuvuga ko uteye agahinda.
Umuyobozi w'ikirenga wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un yatangaje ko azaba yarangije gusenya intwaro za kirimbuzi atunze mu mpera za manda ya Perezida Donald Trump mu kwezi kwa mbere 2020. Hagati aho kandi Kim Jong-un azakira Perezida wa Korea y'Epfo Moon Jae-in i Pyongyang kuva ku itariki ya 18 kugera ku ya 20 muri uku kwezi. Bazaganira ku kibazo cyo gusenya intwaro za kirimbuzi za Korea ya Ruguru.
Ethiopia yasubiye kugurura ambasade yayo mu gihugu cya Eritrea, n'iyindi ntambwe ku byerekeye imigenderanire myiza itera imera neza kurushiriza hagati y'ibyo bihugu bibiri. amakuru rero n'ibiganiro twa tubafite kuri isahani bigarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Tubene akanya kugushimira Ingenieur Kale yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fasi Gereyehu yadufashije kwegeranya ibiganiro. Wabihagarariye ni Frederic Nkundikije, kuri mikro mwari kumwe nanje Fidenio Ngabo
na Thomas Kamirindi. Turabashimiye, umugoroba mwiza, murakarama.